kumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki 7 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2018 muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa gatanu tugaruka ku bibazo by'abakenyezi n'abiyeme. Mu mugambi mushasha wa leta y'u Burundi yifatanyije na banki nkuru y'isi mu gufasha abarundi bakenye kurusha abandi, abanyagihugu bazohabwa amafaranga 40,000 by'amarundi buri mezi abiri. Uwo mugambi utegekanya ko uwo mutahe uzotangwa ucishijwe ku bakenyezi b'iyo miryango. Mbega impamvu zoba ari izihe? Iryo shingano ku bakenyezi ryakiriwe gute mu miryango? Hoba hari uburyo uwo mugambi usaba abakenyezi gukoresha ayo mafaranga? Ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga ya muri aka kanya. Tubibutse nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyumviro 1-202-441-931. Ndasubiramo inimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyumviro ku kibazo cy'uyu munsi ni 1-202-441-931. Kaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Michigandu chimarisaha, kuva saa 10 kujia saa 11 uri munsi, kuva kwa mbere kujia kuchumiru.
Mwemurile kaya Colorado, leka zimbuma za Amerika.
Mbanje kwa mutawa, tumire mga dutumiri.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Imiryango 248 ikenye gusumba iyindi mu gihugu cy'u Burundi igiye kuronswa imfashanyo y'amafaranga yo kubafasha ikiringo cy'amezi 30. Leta y'u Burundi yifatanyije n'imiryango ni banki nako murantunga. Leta y'u Burundi ifashijwe n'umuryango na banki nkuru y'isi bagiye kuzofasha abarundi bakenye kurusha abandi mu mugambi wiswe mera nk'abandi. Uburyo amafaranga azokoreshwa azohabwa imiryango biciye ku bakenyezi b'iyo miryango kugira ababe aribo bakoresha ayo mafaranga ku nyungu z'umuryango. Ayo mafaranga azoba ari 40,000 kuri buri mezi abiri. Iyo ngingo rero yafashwe kugira ngo ifashe imiryango ikenye nk'uko twabivuze. Aba bakenyezi rero bahawe iryo shingano kugira bafashe imiryango yabo. Iyo ngingo yoba yavuye kuki? Ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Abagabo babo canke imiryango yabo yoba yarakiriye iyo ngingo gute? Rero tugiye kubiganira mu kiganiro cyo muri aka kanya. Twatumiye umushinga ntahe Michel Nyabenda, umuhuzabikorwa w'umugambi mera nk'abandi. Nyabenda arongoye icyo gikorwa ku rwego rw'igihugu, hakaba agiye kutuganiriza byinshi kuri uwo mugambi mera nk'abandi mushasha mu gihugu watanguye haciye mezi make, mezi ane. Twakire rero umutumire wacu umushinga ntahe Michel Nyabenda. Ndabaramukije, ndabahikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndabaramukije neza.
Murakoze cyane kwakira buno butumire bw'ikiganiro muri sanga tujye kuganira kuri izi nshingano abakenyezi bahawe zo kugira ngo bakoreshe amafaranga azofasha imiryango yabo. Ariko mbere yuko dutangura ikiganiro, reka twumve inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye mu ntara ya Kirundo mu ndwi iheze, aho uwo mugambi uriko urakora, aho umugambi watangiye gukora muri make. Tumutega amatwi.
Intara ya Kirundo iri mu ntara zine z'Uburundi zatowe kurangurirwamo umugambi wo kugwanya ubukene bise mera nk'abandi. Abazofashwa bakenyeye gusumba abandi bazova mu ngo zingana ibihumbi 48 mu gihugu cyose. Intara yatowe izotanga ingo ibihumbi 12, komine ikazovamo ingo ibihumbi 3. Nyabenda Mikaheli umuza bikogwa uwo mugambi ufashwe mu mugongo niba nk'isi yose, aratubwira uko abo bantu honikora bagiye gufashwa.
Dufata amakomune 4 mu ntara yose, iyo miryango yifazoshikirwa ikizoshikizwa uburyo bushasha, ariko uburyo bw'amafaranga tuzohora duha iyo miryango kira amezi 2, tukabaha amafaranga angana ibihumbi 40 z'amarundi ikamara amezi 30, kandi tugashinikirana iyo mfashanyo mu kubaha inyigisho zo kwamaziro nka kira kwezi bere bikamara n'amezi n'imyaka 3.
Abajejwe intwaro, abaserukira amashengero, amashyirahamwe n'abaserukira abandi mu buzi butandukanye, hamwe n'abatowe mu ntara ya Kirundo basiguriwe uwo mugambi kuri uyu wa mbere. Uyu yashikirije amakenga ko uwo mugambi ushobora gusiga abanyagihugu uko wabasanze, mu gihe abazofashwa batoronswa inyigisho zijyanye no gusoma no kwandika.
Kuko usanga bajya benshi ari abantu batazi gusoma no kwandika, n'ijya kategori munonde, kandi abantu batazi gusoma no kwandika biragoye ingene bashobora kugira ibikorwa byo gutunganya amafaranga adashobora kumenya mu munsi ku munsi ku munsi adashobora kwandika. Mbega izo nyigisho ko nabibonyemo mu byo matwese ziba zarategekanije.
Uko umugambi utunganyijwe, ayo mafaranga azoca mu minwe y'abakenyezi. Amakenga yabaye ayo kwiyumvira ko ayo mafaranga ashobora guteranya abubatse aho kubateza imbere.
Mbega mutegekanye imbere na mbere kugira ngo ubwo rwo rutowe mubanze mubone yuko umugabo yumva ko umugore ko yashyira amafaranga ariko ineza y'urugo ataje kumukurura muri rwa ruhara yumva sinjye mugabo igendarura mutwa ngaha.
Urabona ko mwaresponsabilize umugore ugasanga umugabo asa n'ugunda umugore akamubuza amahoro mu bijyanye n'aje amafaranga. Nanone hariho bibiri hano mwateguye mwari mwiganije ku bantu bibonekeje yuko batari kubakoresha neza ibijyanye n'ujya mugambi wakoze.
Uyu nawe afite amakenga ko uyu mugambi ushobora kutazotorera umuti urama ikibazo cy'ubukene kiri mu gihugu.
Umugambi wamera nk'abandi, umugambi mwiza, ariko ikibazo nibaza uwo mugambi uratanga imishu nk'uko mu gihugu cyacu abakene bugabanuka, kuko abakene muri bihe tugezemo tukabona baguma biyongera, abakire nabo bakaguma bakira. None rero jewe ndibaza yuko nihweje kandi nkumvira ibyo mwatubwiye ngo numenga uyu mugambi utanga inyishu hejuru, jewinjira mu muzi ngo utange inyishu ituma ubukene buzaburaza mu gihugu cyacu, abakene bakaguma bakira bumva ko.
Umuhuzabikorwa w'umugambi avuga ko amakenga atobura kubumvise umugambi ubwa mbere, ariko arabahumuriza.
Ivyo vyose ubwa mbere tuzomanza twigishe rwose iyo miryango izoronka iyo mfashanyo, iciyo mfashanyo ije gukora akamaro, ije kugirira umuryango wose, igituma leta yawushizeho ikirindiriye kuri iyo miryango izofashwa, babone neza yuko atari umugambi, atari amafaranga yo gusesagura cyangwa gukoresha ibindi bitajyanye n'iterambere ry'imiryango, ari uburyo bushasha ahubwo leta ibahaye kugira ngo bagwanye ubukene bimwe biboneka. Nicyo gituma mbere tuzobona bashigikira mu nyigisho z'iminsi yose, bizomara mbere imyaka 3 yose.
Umuhuzabikorwa w'umugambi mira nk'abandi amenyesha ko umugambi uzogenda uraguka n'abandi bagashikirwa mu kugwanya ubukene mu miryango. Kuva kuri uyu wa kabiri hazoba gutora imitumba iriko imiryango ikenye gusumba iyindi mu makomine yatowe mu Kirundo. Ayo makomine akaba ari Busoni, Bugabira, Kirundo na Ntega. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
urakoze cyane Jean Bosco kuri inkuru waduteguriye. Eka nkuko mubyumvise amakenga ntiyobura koko ku mugambi mushasha wewe wose, ariko igikuru twifuza kuganira ko no munsi ni ku ngingo nk'umugambi w'uko ayo mafaranga azofashisha abarundi azoca mu minwe y'abakenyezi. Mbere yuko rero mushinganahe Nyabenda tuganira kuri uwo mugambi mera nk'abandi nkuko mwabishikirije mu nkuru twumvise, uwo tubwira zimwe mu mpamvu yatumye leta itangura uwo mugambi, ico gikorwa ni kuntu yiteguriye kugushira uwo mugambi mu ngiro muri make.
Ego cyane, murakoze kumbaza ico kibazo. Nkuko mubizi, umugambi wose urategurwa, leta igomba gushira mu ngiro umugambi, irategura uwo mugambi umwanya ukwiye, ikaba ifise ico yishimikije iravye muri umugambi duhaye dusigura. Yararaje rwose ingene ubukene buri mu muryango bugenda burasumbasumbana, kandi nk'uko babibona abandi barabona yuko, nk'uko babibajije muri iyo nkuru twaheze kumva, urabona yuko ubukene bushobora kuba buriko buraduga mu miryango. Hanyuma leta rero ifata ingingo nk'uko isanzwe ifite imigambi mikuru yo kurwanya ubukene, muri uwo mugambi mukuru irashyiraho rero umugambi uboneka ukuvuga ati barwanye ubukene bahere ku bantu ku miryango ikenye gusumba iyindi. Niho rero yashobora ironka iyo fashanyo y'ibanki y'isi yose ikakugira ngo ishobore gushyira mu ngiro umugambi ari mushasha mu Burundi, kuko imigambi yariho kandi isanzwe iriho ifasha imiryango ikishoboye, mugabo ikayifashisha ubundi buryo, ari kubaha ibifungurwa, ari kubaha ibyo bambara, ari kubaha amabati, kubaha imbuto, ibitungwa, tubayimigerere ndaha leta yama n'abayishyigikira mbere ikora ibyo bikorwa byo gushyigikira imiryango y'abantu aho ikora. Mugabo umugambi mushasha ni mushasha, kuko ni uburyo bushasha bagiye gukoresha, nta na rimwe bari bwafashishe imiryango y'abantu aho ikora nk'uko tuyita, nta buryo nta kimwe bari bwayifashishe uburyo bw'amafaranga. Ni ukuvuga rero yuko iyo miryango izoshyigikirwa mu kuronka amafaranga nk'uko twabisiguriye mu gihe kinshi, umwanya kandi atari muto, imyaka ibiri n'inusu. Hanyuma rero tukaba twinjira yuko ari uburyo nk'uko mu bindi bihugu bikora, ari uburyo burashe kandi bamaze kwerekana yuko ushika ku ntumbero bwihaye ari uburyo burashe kurwanya ubukene mu miryango. Yavuze ati tujye dushyire mu ngiro uwo mugambi mushasha, kandi umaze kwerekana yuko ushobora gufasha imiryango kurwanya ubukene kwiteza imbere. Nge tuwushyire mu ngiro rero kugira ngo turwanye ubukene dusanzwe tubona mu byigwa byose tugira byerekeye ubukene mu miryango.
Birumvikana, murakoze cyane rwose. Rero ibyigwa byo kumenya abakenye kurusha abandi byakozwe gute, byo ba byaramaze ikiringo kingana gute mbere y'uko mutangura uwo mugambi?
Kwa sababu biba mu gihugu uko imyaka dushyira itarenga 10 yaje, bamabagira rusansima bakagira bakerekana ingene ubutegeka muryango bungana, ingene bigenda biramutandukanywa mu muryango mu maprovensi mu ntara, bakamenya ibiharuro ngene bingana, bakabona yuko hakiyongera cyangwa ntibaye bugabanuka, bakaraba ibintu byinshi byerekeye ingene imiryango mu Burundi ibayeho. Ikigwa rero kigiruka cyabaye muri ibyo ni cyabaye mu 2013 na 14 nyene, ikagirwa n'ikigo gisanzwe gikora ibyo vyigwa, ikigo cya leta cyitwa ISTEBU, cyama cegeranya ibiharuro bitwereka ingene ubutunzi bumeze mu gihugu n'ibindi byinshi. Ariko kubitwerekeye rero byarerekanye neza ingene mu maprovense mu ntara imiryango igenda ritandukanywa, ingene ubukene bumeze, ingene bigenda birasumbasumbana. Nicyo cyadutumye mbere dushobora kuronka ibiharuro dufatirako kugira ngo tuvuge tuti duhera mu ntara iri gusumba iyindi. Ibyo vyigwa rero byarerekanye neza ingene imiryango usanga ari nyinshi gusumba iri mu bwo bukene bw'amafaranga, usanga ari nyinshi gusumba uraze mu muri mu buseruko bw'igihugu hagati mu gihugu no mu buraruko bw'igihugu ukabona yuko aya maprovinces izo ntara birimo imiryango myinshi ikeneye gusumba iyindi naho usanga n'ahandi ntara n'imwe kuko mu bizi nta misozi n'imwe nta mitumba n'imwe itarimwo imiryango ikeneye gusumba iyindi mugabo uraze neza igiharungo urashobora kubona yuko hari intara zirimo imiryango myinshi gusumba iyindi icyo kigo rero byarakozwe mu 2014 urabona ko ariho twatangiye rero gutangura gutegura umugambi mu 2015 ukemerwa n'ibanki y'isi yose hamba leta y'u Burundi nibandi cyose bagashobora gusinya amasezerano mu ntango z'umwaka w'2017 kugira ngo uwo mugambi by'ukuri ushobore gutangura icyo gituma kubona yuko kuva umwaka uheze no muri uwo mwaka nyine turiko rero turatanguza uwo mugambi mu ntara zagenye.
Murakoze. Mwavuze kandi ko ari umugambi mushasha ku bijyanye no gufasha abantu bantaho nikora mu kubaha amafaranga n'ubwa mbere bibaye. None ingingo yafashwe yuko abakenyezi abari bo bashikirizwa ayo mafaranga yaje gute, ko dusanzwe tuzi ko umugabo ari we mutware w'urugo mu mico Kirundi, byagenze gute, bavyakiriye gute mu miryango?
Yego, nkuko mubizi abakenyezi ni inkingi yo mu muryango. Ibyo turabivuga mu migambi rero, mugambi nk'ubu bizoboneka by'ukuri yuko yabaye inkingi y'umuryango. Ariko mubiraze murabona neza yuko umugambi ufasha imiryango, ufasha umukenyezi canke umugabo mu muryango canke abana, ufasha umuryango wose. Ariko kugira ngo dufate twiyumvire yuko byoba byiza umuryango userukiwe n'abakenyezi, iyo umukenyezi ari muri uwo muryango bihurira na cyane cyane n'ihangiro ry'uwo mugambi, kuko uwo mugambi ushyigikira imiryango ikenye cyane nk'uko twamye tubivuga ikenye cyane mu gihugu cyose. Mugabo turongera ko kandi yuko iyo miryango ari imiryango ifite abana bari munsi y'imyaka 12. Abana rero hariho umwana umwe cyangwa abana benshi nibo binjira muri uwo mugambi. Murumva yuko twagombye guha uruhara runiniya gufata neza, kugerageza gushyigikira gukomererwa neza kw'abana mu miryango. Naho tuba tuvuze umuryango wose, uwo mugambi bavuze ati reka dushire uruhara runini ku bana, kuko mu bizi ibiharuro na byo byerekana yuko hariho abana benshi, igitigiri cy'abana benshi bafite indwara zifatiye gufungura nabi ari kinini. Naho nyine twatuye tubona tuti uwo mugambi wofasha imiryango muri rusange ikeneye gusumba iyindi, ariko kandi iyo miryango ikeneye gusumba iyindi ifite n'abana, murumva yuko ariyo twoherako. Kuko ni umugambi w'ibanze, hakeneye kumenya icyo twoherako, abantu twohera, imiryango twoherako nyine yo bimeze, kugira ngo by'ukuri twumve yuko dufashije abantu bantu nikora basumba abandi mu Burundi. Icyo bituma ariko twavuga tuti imiryango yo bikenye ikaba idafite ubwo buryo bw'amafaranga kandi ikaba ifite n'abana reka abariyo duherako. Ntabwo rero icyo gikorwa tugishyikire neza, murumva neza yuko umukenyezi aba afite uruhara runini mu muryango kugerekeye ukurera abo bana, kuko anabisigira aho twaca hose ubwo twama tubasigirira turababazana nyine ko bategera ituma iyo ngingo yafashwe. Bose baravuga neza yuko bazumva neza, baravuga bati n'abagabo nyine barivugira bati kandi neza yuko twebwe dushobora gukarirwa gusinzya, ugasanga ayo mafaranga tugiye kuyakoresha utundi, ari kuza kurondera agacupa, ari kurondera ibindi bitajyanye n'ineza y'umuryango buno nyine. Ariko turazi neza yuko abakenyezi ari bazo kwitwararika ingene abo bana bamererwa neza, ingene bafungiye, ingene baja ku ishuri, ingene bambara, ingene amagara yabo atera imbere. Ibyo byose bose baremera kandi birumvikana nuko abakenyezi bafite uruhara rwa mbere muri uwo mugambi rero rubashyira imbere. Ariko bagaba bariko baraserukira umuryango, ubwo ko aribo bonyine baba ariko baraserukira umuryango muri uwo mugambi gusa. Twemeje kandi bose barabyumva yuko umukenyezi aba afite uruhara runini, akaba aricyo gituma twibaza yuko aribo baroye imbere uwo mugambi bashobora gushikira ihangiro.
Rero muri make abagabo ntibabibona nk'umengo mwarabarengeye akarimbi, bobo barabibona ko ari ku nyungu y'umuryango, nta byinshi bisabwa mu kubasigurira yuko ari ku nyungu y'umuryango kugira ngo muyahe abakenyezi muri iki gihe mu mezi ane mwatanguye gutanga ayo mafaranga.
Yego mugabo muntu yo vuga yuko umuntu agitangura kubisigura bakiko arabyumva tukiko tabigani kandi mugambi giye gutangura iwabo kuko kirantara twavuze ko ari ntara zimwe gutangura uwo mugambi tukagenda tukamaza tukabasigurira abantu bose bashobora kwegwa n'uwo mugambi muri iyo ntara tukaganira tukabara ngene itunganijwe kuja mu ngiro tugeze kuri icyo kibazo bahabyumva cyukuri barabivuga yuko nabo nyene barabibona neza yuko umukenyezi ariwe yuje imbere muri iyo mugambi tugaba nk'uko mubivuze turamaze kuyitangura mu ntara ya Ruyigi aho nyene tumaze kubona yuko tushize mu ngiro kuva tubitora iyo miryango gushika aho baronka iyo mfashanyo y'amafaranga gushika naho babaherekeza kugira tura yuko bari barangura imigambi iyo miryango yose ntawo bavuga ngo bicango batabitegera neza kuko urabona yuko kuvyemeza mu ntango bose muri rusange ko umukenyezi afise uruhara ibyo nta n'umwe atabyemeza ariko hageze ntibushobora kwunga ahantu usanga mu miryango abantu batarabitegera neza ugasanga rero muri ca gikorwa co guherekeza iyo miryango imaze kuboneka kiba gitanguye kuko hariho ushobora gusanga nta bantu benshi usanga by'ukuri zaratera ingorane mugabo aratubarira nk'ahantu usanga by'ukuri umugabo washobora kuvuga ati umukenyezi siwe yoja imbere siwe yotora siwe yoronka itelefone siwe yokwakira amafaranga ariko nta bantu benshi ushobora gusanga baragize ingorane abo birazwi neza yuko uri kurafasha imiryango iyo ariyo yose niyo y'abantu abo nikora nyine uza kuyama hafi hagize ingorane zibaho tugasiga tukabasigurira rwose akabitegera ko byose ari ku nyungu y'umuryango kandi byose bateza kubijamo inama n'ingingo ku muryango naho umukenyezi aba yakiriye iyo mfashanyo bitaba bivuga yuko ariwe yigungana iyo mfashanyo bivuga ahubwo yuko ariwe dushize imbere kugira ngo umuryango utere imbere.
Nibyo koko ibyo nibyo muvuze kugira inama bigira Imana. Rero imiryango igiye hamwe ikicara ikabona yuko ari ku nyungu z'umuryango ndakeka ko byogenda neza. Kino ni ikiganiro nk'ijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika. Reka rero tuje ku mirongo ya telefone nabo nyine tubaha akaryo ko kushikiriza ibyiyumviro n'ibibazo duhereye kuri Claude. Claude uraho neza? Hello Claude? Claude ndakeka telefone imugoye. Turaja kubandi banywanye mu kanya ariko mbere ko tubandanye ku murongo ikindi kibazo nubaza hategekanijwe nk'uko twabyumvise mu nkuru mugenzi wacu Jean Bosco yadushikirije harategekanijwe ibihano ku bazoko yakoresha nabi ayo mafaranga canke murayatanga mukizera yuko azokoreshwa neza hari ingaruka zihari kubo muzosanga barayakoresheje nabi canke abazogaruka babasaba yandi mafaranga ico kiringo c'amezi abiri kitararangiye.
Ego cyane tuzokurikirana rwose ingene iyo mfashanyo bariko barayikoresha mu miryango nuko tubona by'ukuri yuko iyo mfashanyo iri kuragirira akamaro imiryango kuko twabivuze ni mugambi w'ibanze ni mugambi mushasha nuva yuko dushyiramo ingufu nyinshi gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi kugira ngo turabe by'ukuri yuko atangorane ziriko ziraba muri uwo mugambi. Kuri ibyo rero twaba bakoresheje nabi ayo mafaranga kandi ibindi tubona twaba tutazokurikiza inyigisho ziterekanijwe ibyo byose tushyira imbere bwa mbere kubasigurira kuko tuzokama tubaherekeza by'ukuri tumenye iyo miryango ingorane yo bifite twashyizeho mbere n'amakomite ku mitumba azodufasha icyo gikorwa akaba ari mu bamwe nyine bo ku mutumba bama bashyigikira imiryango bama bayiherekeza hari ibibazo bama bagerageza kwitorera umuti hama harimo abakuru b'imitumba hakaba imbone z'ababakenyezi bashobora gufasha imiryango hakaba baremesha kiyago by'amagara y'abantu hakabamo rero n'abandi baserukira amashengero hakabamo mbere n'abaserukira abatwa iyo mu mutumba uri abatwa nubwo twageze dushyiraho abantu badufasha kugira ngo duherekeze by'ukuri iyo miryango turabe neza yuko atantambamizi hari zijamo nicyo gituma rero twibaza neza yuko tuzoshyira imbere kubashyigikira tukabaherekeza kugira ngo by'ukuri babikoreshe neza kuko tuba twatuzi neza yuko ari imiryango ikintu gusumba ibindi biba bimeze biteye ikigongo hamwe twasanga umuryango wari ukenye uronse imfashanyo udashoboye kwiteza imbere ariko kandi tubonye bigiye kuba nabi tubonye umuntu twamuhanuye kenshi tukamuhanura kenshi twarabasiguye yuko tuzoshobora no gufata ibihano kuko abakenye abari abantu benshi ugambi kuko tubivuga nk'uko mwamubiri yaruguru bicese n'umukuru w'igihugu nyene tareka y'igihugu munani yaravuye kigira neza yabanye abantu bo ababaho bagiye gufashwa yuko na leta yizigiye yuko by'ukuri aho bazofigikirwa bazova mu bukene ntibiruboneka
n'ubwo
bishobora kuko bigatera imbere kuko abo bafashijwe bakiri baguma ahandi ntihagire n'intambwe nimwe bagira bibaze mu bukene urumva yuko ataco iyo mfashanyo
y'ubuzima
yafasha twatwa twahomba twashyiramo inguvu kugira ngo akoreshe neza iyo mfashanyo.
Turaza kugaruka
nuko bamuhanuye ntabikore ibihano byotegekanye
birumvikana. Turaza kugaruka ku buryo mwizera yuko bo yakoresha neza na neza mu idonido uko uyo mukenyezi yitezwe gukoresha ayo mafaranga mu byo mwategekanije mu mugambi mufise. Hari habaye n'abantu mu nkuru batanze ibyumviro by'uko tegerezwa kubigisha gusoma no kwandika kugira ngo bibafashe no kugira ngo bakoreshe ayo mafaranga. Ariko mbere yaho reka twakire n'undi munywanyi ku murongo. Thomas uraho?
Mahoro.
Muraho neza, mu telefone muri hehe?
Niko byende Bujumbura.
Duga ku ijambo.
Nini ikibazo nena nacungise neza nini kuko ndayifashe nasamaye.
Reka kumbure uragaruka ku murongo, sinzi ko telefone zawe zari kuri Facebook yacu tuko turaganira ku mugambi mira nk'abandi. Tuko turaganira. Halo? Ndumva Thomas, nta kibazo, reka twakire abandi ku murongo bakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi ku murongo wa telefone. Reka twakire Alphonse uraho neza?
Muraho neza.
Amahoro.
Ukomeye cyane.
Yego. Ikibazo cyangwa icyumviro ku mugambi mera nk'abandi ufashisha imiryango biciye ku bakenyezi?
Yewe, icyo nashakaga kugira ngo mwe mwamfasha. Mwamuza n'umuntu witwa Mbonye Umuvunyi Randwari. Nimba yaba banyumva.
Alphonse, si byo turi mu muri aka kanya, turi mu kiganiro muri Isanga. Kumbure icyo ni ikiganiro cy'undi munsi, tuko turaganira kuco abakenyezi bofasha imiryango yabo mu kwakira aya mafaranga y'umugambi mera nk'abandi. Turaza kubandanya ku murongo wa telefone, tubibutse nimero yuko yaho mushobora guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Umugambi ni mera nk'abandi ushikirizwa abarundi bakenye kurusha abandi, bagahabwa amafaranga 40,000 buri mezi abiri mu kiringo cy'imyaka ibiri n'igice, no kuvuga amezi 30. Ayo mafaranga rero yahawe gukoreshwa abakenyezi b'imiryango. Rero ni naco twafashe kuganira ku uyu munsi kugira ngo twiheze koko uko kuntu umukenyezi yahawe inshingano zo kugira ngo afashe umuryango wiwe kuva mu bukene mu gukoresha ayo mafaranga. Turi kumwe n'umushingantahe Nyabenda Michel, akaba ariwe arongoye uwo mugambi ku rwego rw'igihugu, ariko aradufasha gutegera neza uwo mugambi wariwe umugambi mushasha mu gihugu. Reka tumire mate, turagaruka.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 5 9 1 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga kuri uyu munsi wa gatanu, nk'uko bisanzwe turiko turaganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme ahanini uno munsi turiko turaganira ku mugambi mushasha wiswe mera nk'abandi n'umugambi mu Burundi watanguye haciye amezi ane ukaba ari umugambi wa leta y'u Burundi yifatanyije na banki nkuru y'isi aho bagiye gufashisha imiryango ikenye ikurusha iyindi ibaha amafaranga 400,000 buri mezi abiri mu kiringo cy'amezi 30. Turi kumwe n'umuyobozi umuhuzabikorwa w'uyu mugambi mera nk'abandi Michel Nyabenda adufasha gutegera neza ibijyanye n'uyu mugambi aho abakenyezi bahawe ishingano ryo kwakira ayo mafaranga akaba aribo bayakoresha ku bw'inyungu z'umuryango wose. Mushinga nahe Nyabenda tugarutse gukuntu mwifuza yuko iyo miryango ikoresha ayo mafaranga kugira ngo bave muri ubwo bukene wo tugira bimwe mu byo mwifuza yuko ayo mafaranga 40,000 no kuvuga 20,000 buri kwezi uko mwifuza ko boyakoresha.
Ego cyane ikintu gikomeye kugira ngo by'ukuri umugambi ushikire ihangiro wihaye twifuza muri rusange yuko iyo miryango izo yashikiye muri ubwo buryo ishobora gutera intambwe iboneka ikava mu bukene bwa cyane kuko usanga bari mu bukene bwa cyane itashobora gutera intambwe. Icyo gituma mbere twahuze na mera nk'abandi ikamera nk'abandi ni ukuvuga yuko ishobora kuronka ikibabeshaho ishobora kuba ifite amagara meza abana babo bashobora kuba baba bagiye ku ishuri ababyeyi bashobora kwibaruka neza kubera bagiye gukoresha bagiye kwa muganga bivuga yuko imiryango yaronse ibiteza imbere bivuga ko bashoboye kugira imigambi yo kwiteza imbere mito mito mu majambo make baciye kuri ibyo byose tukibaza yuko izo mfashanyo ishobora kubafasha by'ukuri kuva mu bukene bwa cyane. Tukavuga tuti muri bya biharo twamye tuvuga hamwe haheze iyo myaka 2.5 tutobasangamwe tutosanga yuko iyo miryango ikiri hahandi bivuga yuko by'ukuri iyo miryango ishyigikiwe nawe bashyigikiwe ariko atanga amafaranga kenshi abantu barinjira ngo uhaye amafaranga ngo ndikubasha baronka ingene batabikoreshereza amahera bagakoresha uko bashatse oya ubahereza amafaranga kandi ukabashyigikira kugira ngo by'ukuri buno nyene bace baza mu bikorwa byo kurwanya ubukene bwa kugira ngo ubwo bukene babugwanye neza naho nyene bari bafite amagara meza abantu bari bagiye ku ishuri bashobora kuba ahantu heza ariko bagize n'imigambi yo kwiteza imbere bashoboye kuziganya ibintu byinshi twaberekanije kugira ngo iyo mfashanyo y'amafaranga ntibe amafaranga gusa tubahaye mugabo hagire n'inyigisho nyinshi n'ubuki bwinshi tuzobigisha kugira ngo by'ukuri bashobore kwifashisha iyo mfashanyo mu kurwanya ubukene mu miryango yabo. Nuko amaze kwikirana ngene biriko biragenda mu mpera z'umugambi rero icyo twifuza kandi ni kuri twese turondera abakora muri uwo mugambi ni uko twosanga kubaho kw'abo bantu kwahindutse kukaba kwiza cyane bo twosanga bari mu bandi bantu dushobora kuvuga tuti birakiri muri bwa bukene bwa cyane.
Birumvikana yuko mwifuza ko abana babo baja ku ishure yuko batangura gufungura neza kurusha uko bahora murifuza yuko botangura imigambi mito mito birumvikana yuko mwifuza yuko botangura bakaziganya birumvikana n'imigambi myiza kandi nkuko mubivuze igikuru nuko bakurikiranwa kugira ngo bafashwe intambwe kuyindi kugira ngo bashike aho bumera nk'abandi. Ereka tubandanye ku murongo twakire na Thierry uraho neza amakuru mwiza
n'amahoro nuko turashima
ni byiza cyane duhamagaye uri hehe
i Bujumbura mu Burundi
tugakwijambo
yani ibintu iwo umuntu yari karavuga jewe ni naho mbere nari nshimye iki kibazo cyane nagira ndamubaze nti mbega mufise umugambi wuhe mu gutanga n'amahera mwifuza ko abanyagihugu bashobora gushika hehe ariko yani jewe tuvugana ukuri kuko ibintu umuntu yari karavuga ni ibyo ariko nukuraba none birashoboka ku mafaranga 40,000 wowe wakivuze neza yavuze uti ni 20,000 ku kwezi ariko Oriane hari ikintu kimwe jewe ntakunze gushima ariko tuvuga iyo tuvuze ngo bagiye gufasha abantu ngo ku mafaranga 40,000 ucumenga kuvuga kubafasha aya mafaranga yiyo hari umuntu biboneka ko yarasanzwe ashonje umuntu yarabuze icyo yifashisha birumvikana ko atabanza kurondera ikimubesha rero rero kumbira rero ngo ufasha no mafaranga urayabahaye hanyuma ngo barashobora gukora mu imigambi y'iterambere oya neto tuvuganye mukuri amafaranga 40 mu Burundi uyu munsi amafaranga menshi ushobora kuvuga ngo urakoze mu mugambi oriane cyangwa ahubwo
birumvikana amakenga ufise ariko nibaza ko kumbure na mushinga nanya bende arashaka kunyunganira iyo ataco ufise kicinjira buri kwezi ukaronka ayo mafaranga ya gusa arashaka kugukura ahantu hamwe kagushira handi kubyo ko pe kumbure aho utarya rimwe ku munsi cyangwa wajya rimwe ku munsi ukajya rimwe ku munsi ukaronka nayo magara y'ukwiyumvira ico kwimariye sinzi
ego icyo buze cyose ni cyo kirumvikana n'ibyo barashobora gukoresha aya mafaranga bagashobora kugira icyo bimariye mu gushobora kukenura mu bindi ariko womenga n'ibyo garukira kubwi wanje kubera ko nanjye nimbira abo bantu bakenye n'ibyo ni benshi bino fashanye zito ziratangwa ubundi nta bundi buryo bwari gukoreshwa bigashobora gushyirwa hamwe hanyuma bano bantu bakabwira bati nimushyireho imigambi y'iterambere hanyuma turondere nyine tubashyigikira mu bijyanye n'uburyo mubone kwikenura mugabo Oriane dewe ikintu nashaka gushyigikira cyane uburyo umuntu aguha amafaranga makeyi keshi mu kirende barabitumura neza ngo ni ntica ntikije ni ukuvuga ntagukiza kandi ntanakwica mugabo ugumu witwa gusa kubayeho rero navuga ni nimba baramutse bavuga bati kuko kubyibanje ubwa mbere ndashimye yacishe ngo ni ndavuze ngo ndimera nk'abandi sinzi ko ariko nabyumvise neza ariko kubyibanje mvuga nti ko baramutse biyumvira ko bino bishobora kubaho hari abandi bantu uburyo batabayeho nk'abandi mu Burundi kubera ubukene nagira nti n'intambwe rero ko iyo ntambwe ibayeho reka turabe ingene yoshigikirwa bisubire bitunganywa neza bano bantu nk'uko bivuze bashigikirwe mu migambi y'iterambere baba bashizeho hama habeho ibigega byisununuye aya mahera bavamo bayegeraniriza hamwe iyo miryango itumye bayishyire hamwe kuko niba bafasha bashwira
birumvikana Thierry icyo uvuga nicyo kandi mushinga nahe nyabenda gishimike ko cyane amafaranga 40,000 mu mezi abiri ni make cyane kumbure azobafasha kujya byonyine ariko turumva ko umengo uravyo ubuzima ko bwifashe mu gihugu cy'u Burundi nta kindi bashobora kwifashishamo bazoshobora kurya byonyine
gusa mereze mu kantu kamwe ndamusaba bano bantu nibabashyire hamwe ko bavuga ko ari abantu bakenye babashyire hamwe hanyuma bababwire bati reka tubatorere imigambi y'iterambere cyangwa mwebwe nyine mujya mwitunganya hama natwe tubaho uburyo mujya gukoresha mugamo we muzi ko ubwo buryo tuguma dukurikirana uburyo muri kumara
niko yaguze niko yashikirije reka tumuha akaryo kukongera ko yishyura n'ikibazo cyawe
ego murakoze cyane mugabo gusa bababwire
Thierry reka tumuha akaryo birumvikana yuko abo bantu bafise ku mutima reka twumve uburyo bariko barabafasha
yego cyane amafaranga ingenangana ni ikibazo umuntu yiga cyane ati mbega kugira ngo bashobore by'ukuri kwisununura umuntu yaba amafaranga angahe niwashaka barakoresha ubuhinga bwinshi bakaraba bati umuryango usanzwe uri ngaha ataco muri vya ntara nyene zaza nk'umuntu yaba afite n'ingene aronka aho bikenura aronka amahera angahe ku kwezi kugira ngo tugereranye kuko icyo twotegera coco iyo mfashanyo si ukuvuga ngo twibaza nk'uko iyo mfashanyo yo yonyene yofasha uwo muryango tuba tuzi ko ije gusahiriza ariko turazi neza ariko kenshi iyo miryango ikenye cyane ata bundi buryo ibifite nicyo gituma tuvuga tuti amafaranga 40,000 ku mezi abiri mu bisanzwe tubaza n'abantu nibaza ko ari make cyangwa ko ari menshi ariko barira ati si menshi si make biva ingene biraze kuko urashobora kuvuga uti ni make urazi uti twebwe ntabwo twebwe turiko turavuga tuboduha 40,000 twubikoze iki tukava mu bukene by'ukuri ibyo mu bantu batari bantu abo nikora by'ukuri bahaye 40,000 ku mezi abiri bokubarira neza batatu baza kubikoza ata kintu kininiya covamwo batavuga ngo baragwanje ubukene ariko ku bantu b'abakene ba cyane abantu atanu kimwe bari bafise ni kuvuga abari mu uwo mugwi w'abantu bakenye gusumba abandi mu gihugu cyose ni ukuvuga ko vyabonetse neza yuko badafise amafaranga angana n'ibikenewe kugira ngo bashobore kuronka kibatungatira munsi yahaye rero 40,000 ukoze ikintu kinini n'amafaranga menshi ubwa mbere na mbere nk'uko mubivuga umuntu atanguye kuyaronka nta n'umwe yovuga ngo ntagimbe tugenda mu migambi ikomeye buno nyine uransi ubwa mbere tuba tuzi neza yuko ashaka kurondera ingene uburyo bafungura kandi kenshi baca bavuga ati twashyize duhitana nyine dufungura neza cyangwa gufungura aho gufatira ngaho ukaba barengene ngo ushaka gufungura neza gusumbya ariko kandi bashobaga kwitwaza n'ingere twambara twaje turongera n'ingere twambara duhuzu twiza turandika abana bacu turaguru turato idusanga ugambere na mbere ugambere yaronka kandi n'ibindi bisanzwe bateza gushabarondera ingere bikenura bino batahura bashobora aho naho nyine bari ko baratera imbere kuko babatanguye kurondera ngene babaho neza bikaboneka ariko kandi nta uteba nkuko ahise kubivuga umushinga nta itse nta wote bavuga ngo batabonye ikibazo cy'imigambi kugira ngo tuba tuzi yuko uwo mwanya atari munini iyo mfashanyo bateza gutangira buno nyine kurondera ingene biteza imbere icyo gituma ari kubafasha cyane kuko ayumbi mirongo ine urashobora kubura ngene ubikoresha kugira ngo by'ukuri biteze imbere mbere tutaranatangira no kubashyigikira abo barayaronse ubwa mbere baratubare nyine twasiye turabafata neza nyine byagenze kuko nyine biyumviriyebo nyine atanawe atangira kubashyigikira usanga benshi bavuze twateye dutangira turagura inkoko turagura impene bya bitungwa bito bito bazi neza ko badashobora kubikora ko ibyo byose baciye babikora noneho kuko ingene umugambi utunganyije hariho ishyirahamwe yamenyereye muri ya mashyirahamwe akorera hariya afasha abenegihugu ku mitumba mu by'iterambere niyo tuzogirana amasezerano kugira ngo ibafashe by'ukuri muri bimwe twategekanya byerekeye amagara yabo byerekeye ibyo ku ishuri mbere no kubigisha kwandika byerekeye amagara y'ababyeyi n'ibibondo cyane cyane n'ibyerekeye ingene batunganya imigambi yo kwiteza imbere mushyira ntarake yavuga ati ibyo haviri nkita nkikize aravuga ati twashobora kugira byinshi mu bisanzwe icyo cyiyumviro yavuze niko mu bisanzwe umugambi ubyiyumvira ko kubashyira hamwe tukashyira hamwe niwe uvuga ngo bose tuba tuyagiranyije hamwe mugabo ku mitumba umva ko ari mitumba kira ntara y'imitumba nka 60 umva kira mutumba watowe uri muri uwo mugambi batatangura bo nyine batatangura kuza hamwe bakagira bwashyirahamwe kugurana kugurana no kuziganya bakaziga ya migambi iryo shyirahamwe rikabafasha kugira ngo batungane imigambi muri ako karere babamo nyine imigambi ishobora kubafasha by'ukuri bayige neza hano uburyo nako murumva ko bwaba buriho uburyo ubuzi neza yuko kira mezi abiri uzoronka 40 tutangubira imigambi itajyanye n'uburyo ufite ariko birerekana neza yuko utunganije neza imigambi naba ari mikeyi aricyo gikomeye kugira ngo ushobore kuva mu bikene ngira ngo umushinga nta kera arazi yuko naha mu Burundi adufise akarorero k'abantu benshi asitse ku itunga riboneka ryabahereye ku tuntu duto duto hamwe bavuga ati ari uwo muntu yahora adandaza amagi cyangwa adandaza amatomati ibyo turabizi neza yuko utunganije neza utuntu duto duto bakagushyigikira urashobora by'ukuri kwiteza imbere n'ibi biboneka
radiyo ijwi ry'amerika risamira n'iri Washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turihweza uburyo amafaranga 40,000,000 yategekanijwe mu mugambi mera nk'abandi abakenyezi bazoyakoresha kugira ngo imiryango yabo ikenye kurusha iyindi yova mu bukene tuko turakira kandi kuri telefoni abanywanyi b'ijwi ry'amerika reka twakire nshimira imana uraho
niriwe neza Oriane
amahoro
nagomba kubaza umutumire mbega ko iyo turiko turaraba hagati mu ntara abo bantu kuwo mugambi bashyigikira ngo mera nk'abandi ko twama tubona barya abantu bifise aribo hakuru bahayo mafaranga badashyikira ba bantu nyine by'ukuri bantaho niko nakaje nekaro rero nk'ubu ngira mu gisagara cya Bujumbura aka kanya nyine turiko turavugana hari abantu bariko barayerera baca ku mpangu bavuga ati ndaba icyo mwoshobora kudufasha mugabo ugaca wihweza baravuga yuko bariko baratanga uwo mugambi mugabo ugaca usanga by'ukuri ayo mafaranga ntibayashyikira wa munyagihugu mutomu hanyuma kandi nacyo sanjye ngo ishyiramo ry'abakozi b'umuntu nubwo abakozi b'umuntu harimo bantu n'ikosa ndamaze gupfisha abakozi babiri natakambye ati nimudufashe mutuvurize abo bantu nari tuye solidarite nditura amashyirahamwe yose atandukanye turabura n'umuntu n'umwe bashobora kudufasha ushobora kuvuza abo bantu hanyuma kandi nawe ukagira kabiri hakubeshya ngo bariko barafasha abantu boraba ukungene bajya abantu bandaho n'ikora bafate bakagira ati nimuze kuko rino aha mu Burundi hari ibitara byinshi bya leta nimuze tumurimire hamwe nimba bari mabungo
Shimira mana telefoni iramugoye ariko yari karatanga ibyumviro ku cokogwa kugira ngo koko banaho nikora bashikigwe ariko twumvise umutumire wacu yasiguye yuko hakozwe ubushakashatsi bwinshi kugira ngo bamenye bantaho nikora nibande ku mitumba mu ntara no mu bice bitandukanye by'igihugu mushinga nahe nyabenda wo kwishura ikibazo ca Shimira Imana ukana shikiriza nico uyimvira ku migambi yashikirije ndumva harakabazo mu binga bw'ivyuma reka tumire amate turagaruka tugarure umutumire n'abanywanyi bishwe rya Amerika ku mirongo ya telefone murakoze
Tibanywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio ya Amerika Samira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umunsi wa gatanu turiko turaganira ku buzima bw'abigeme n'abakenyezi aho umugambi mushasha mu Burundi witwa mera nk'abandi uzoha abakenyezi amafaranga 40,000 kugira ngo bashobore gufasha imiryango yabo kuva mu bukene budasanzwe ubukene burusha abandi abantu bantaho nikora cyane cyane mu ntara zitandukanye z'igihugu turi kumwe n'umushinga nahe Nyabenda Michel arongoye uwo mugambi ku rwego rw'igihugu adufasha gutegera neza ibijanye byinshi bijanye n'uyu mugambi twakiriye kandi nashimira Imana ku murongo telefone ya mugoye yavuga yuko hari ibibazo byinshi yuko ayo mafaranga kenshi kuri we abona adashikira abantu aho nikora ba cyane bakeneye ubwo bufasha mushinga nahe Nyabenda mwari mwasigwe yuko hakozwe ubushakashatsi bwinshi kugira mushikire abakenye kurusha ariko twongeye kuri icyo kibazo cya Nshimira Imana hari icyo cyumviro cy'uko aya mafaranga ari make cyane ku bukene buhari n'ikibazo cy'ubuzima mu Burundi muri iki gihe bakavuga bati kumbure ayo mafaranga niho tangwa menshi kuri bantu ku bantu bake kugira ngo haboneke impinduka nyayo mu buzima bwabo bantu bakenye mwoba mwafashije hakufasha abantu benshi ibihumbi 48 mukaba hama Kenya bakaguma aho witwa Thierry yari yavuze intica ntikize ugasanga bagumye hahandi nyene mu cyumvira kwiki
ego cyane umuntu ariko arasimbira ko nako ndabasigiye kugira ko ari make mugabo guko nari basigiriye yakoresheje neza asanga asangiza gusumba arakagira niyo biboneka umuntu ashobora kuyumvira ati twoduza amahera twayaduza tukaba dufasha abakeyi ibyo mu bisanzwe n'ibyo umuntu abaza yagize kuko hagufasha 48 gusa mu bisanzwe ukaba dufasha abasumba kuko iyo miryango ikeneye gusoma ibindi yarenga 48 bityo bashobora kuvuga ati ahubwo ryo mugari mukayifasha yose kugira ngo bashobora ngo baha make bateye imigabo bakaronka aho bagiye urumva abantu biyumvira kwinshi ariko ubiraze neza dufatira ku biharuro n'ahandi basanzwe bakoresha hari ubuhinga bwo kwinjira uti mu bisanzwe ugeteze ngaha kuri rugero byateza kugira ico bifashije kiboneka mugabo kandi nta wohanda nuko aho twategereye mugambi ibyo twaharinda ko atabwo ngo nuziba ubuzi bwiyongereye nico gituma heze umwanya mutoyi umwanya tuzoraba neza yuko tutoshobora no kuduza ayo mafaranga ibyo rero umuntu avuga ati tubawutangwa ko twawutunganije igihe twawutunganya by'ukuri kandi n'abantu bakubarira ibintu 40 ku muryango kiri amezi 2 mu gisanga tunakimwe wahora uronka ubafashije neza ukabashyigikira barashobora gutera intambwe zigiye ziboneka ariko kandi iyo duma twihuye turaba yuko bishoba ubuzima bw'ubwo ahantu bwinshi bwazinze ku buryo duteza kongereza ko bibaye ngombwa naho nyine tuzaba by'ukuri no kuduhuza icyo giti gitaye amafaranga ariko ubu abayaronka barabona yuko bafite ikintu kiboneka bashobora gukoresha mu miryango yabo
kuri icyo nyine ni byiza yuko icyo cyumvire cyo kuzoyongereza bitagenze neza ni cyiza cyane ndakeka babishima ariko inyuma y'ayo mezi 30 hari cyumvire cy'uko muzobandanya mubakurikirana canke muzobafasha ikiringo cayo mezi 30 hama mutangure uwundi mugwe w'abandi bantu
ego uko bitekanije mu bisanzwe uko umuntu aba yifuza nuko abo bantu byo ariko turashigikira muri ico kiringo cy'imyaka 3 bakamara imyaka 2 n'inusu baronka amafaranga bakamara imyaka 3 baronka za nyigisho bibatuma by'ukuri bakoresha iyo mfashanyo neza kugira yuko imyaka 3 iheze mu bisanzwe baba bavuye muri icyo giti giri cy'abantu bateza gushyigikirwa icyo nicyo urumva twese twifuza gushikako bigenze neza rero uko tubaza yuko baba bavuye muri uwo mugwi hakakahaza abandi ku buryo biboneka neza yuko imiryango ikinyeri cumi n'indi iri kwiragabanuka kuko imwe iza irafashwa ikagenda iyindi igashobora gushyikirwa kugira ngo by'ukuri ubukene bugende buragabanuka aho guma buduga hakaba rero kuri iyo miryango hakaba no muri iyo mitumba no ku makomine mu ntara kuko murabona ariko twatoye intara zine gusa intara twahereye ko tukatubwira ko mu zindi ntara naho nyene hariho arameze z'uko nyene atabona iko abavuga bati natwe byo aribyo byose kwa mugambi w'igihugu natwe twose igari inyuma hakaba no ku mitumba mbere itatowe muri iyo ntara nyene mu makomine atatowe nubwo ko akiri mu ntara
nicyo
gituma twibaza yuko umuntu wese yashyigikirwa akagira intambwe iboneka abandi bagakurikira
ewe twibutsa izo ntara zine muri ko muratanguriramo muri iki gihe
yego ntara ni intara ya Ruyigi intara ya Karusi intara ya Gitega n'intara ya Kirundo
izindi ntara murategekanya kuzozikoreramo canke muri iki gihe cy'amezi 30 muzokoresha izo ntara zonyine
izi ntara zine gusa kandi no muri izo ntara si amakomine yose bitora amakomine 8 mu ntara yose ndashamva ko umugambi uzokorera mu makomine 16 yo mu gihugu urumva ko ari intango nakizigira yuko umugambi uzo kwiyagura leta izo shobora kwegeranya ubundi buryo ariko amafaranga yayo ari abayishyigikiye mugabo ikaguma ibandanya kuko turi mu gisata cyo kurwanya ubukene muri wa mugambi muniniya w'ugukinga no guteranya akadota ku benegihugu bose barishinze barashyizeho ihangiro yuko twoshika mu myaka 5 cyangwa itarenga 10 intara zose zishobora kuba zifite nk'imigambi nk'iyo ishyigikira abantu abo nikora mu rugo
birumvikana ko ari umugambi mushasha kandi yuko muzera yuko abakenyezi bazo kwerekana intambwe nziza yuko bashoboye gushikana imiryango yabo ahantu heza itahahora akora umugambi mushasha turize yuko tazoba impinduka mu buzima bw'imiryango iyo muri ko murafasha imiryango 48 cyane cyane ko bizaba biciye ku bakenyezi turize yuko bariko barumviriza kandi yuko amafaranga azokoreshwa mu buryo buzofasha cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakire Solomon uraho neza
namahoro
uduhamagaye hehe Solomon
ndabumvise neza
muhamagaye muri hehe
ndi mu ntara ya Kayanza
duka ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro
je uwo mugambi nabonye ari umugambi mwiza cyane gufasha abantu mu bukene bwabo kuko urabona nk'igihugu cy'u Burundi nzi ko nahandi ariko bimeze usanga kino ari bwinshi ariko ikintu gihe nashaka nisabire nibashyike ku rubuga barabe ayo mafaranga abagiye yaronka kuko kenshi imigambi nk'iyo yamiba ugasanga amahera aronka abatari bayakwiye ugasanga abantu bakeneye amahera cyangwa yaronka kubera icyo usanga abantu bayatanze badashyize ku rubuga ngo barabigikoze n'ikintu kiriho kiragenda ugomba rero n'ibiriro uwo muntu bazokore serivisi hagi kugira amafaranga azero nk'abayakeneye naho mugambi yari mwiza murakoze ikintu cy'inzira cyane
murakoze cyane mushinga na nyabenda mutubwira mwavuze ko mukorana n'imiryango n'imigwi myinshi y'amakomite aba lemesha kiyago n'abandi benshi uko Salomo asaba nuko nuko mwashika nkuko yavyize kuri terrain ku rubuga murashika ku rubuga mukora gute ku rubuga neza na neza kugira ngo abanyagihugu bumve yuko koko mwafashe uwo mwanya wo kubonana n'abantu muri utwo turere muri ko murafasha
iko nakaguha umuriti mushinga nta Salomo kandi kanishwa n'ikibazo gusanga n'ikinyimana ari yabadize nubabarira neza ko turiko turafutse ubujumbura naho ariho dutunganiriza ibikorwa turiko turakorera mu ntara zine zatowe mu makomine yose niho dukorera hariho abakozi b'uwo mugambi ari ku makomine ari ku ntara niho dukorera twama turi ku rubuga igikorwa dukora nicyo guherekeza imiryango tuyisanga hindi numva ku bikorwa byinshi tubikorera ku mitumba nyine ku mitumba yaba aho baba ariko nabwo kubahumuriza kuko ikibazo gikomeye mu migambi ngiye nicyo gushyigikira by'ukuri ababikeneye ababikeneye nicyo gituma igikorwa cyo gutora imiryango twabwiye neza niyo twatoye intara twatoye amakomini mbwako igikorwa cyo gutora imiryango by'ukuri kugira ngo bishikire bamwe nyine batumye gusumba abandi bazi ko igikorwa gikomeye cyane kandi cyo kwitondera nicyo tubikora neza naye handi mugambi ntacyo wo gushyitseko kuko muhumva yuko ari umugambi wo gushyitse batishoboye mbwatoye abo bantu rero ntacyo wo gukora dukoresha uburyo bubiri dukoresha kwa ku isi yose kugira ngo tumenye neza yuko uwo mugambi washikiriye abakenye gusumba abandi tugagira rusansima k'umutumba wose tukaraba ngene abantu imiryango irusumbasumbana mu butunzi tukabaza ibibazo byinshi byerekana yuko umuryango ukenye cyangwa udakenye kugira ngo dushobore gukurikiranya imiryango yose ingene imeze tubishyira mbere mu mashini kugira ngo umuntu afite abana benshi ufise itongo ufise ibitungwa hari ukuntu ibyo bibazo byose tubabaza bituma tugereranya ingene imiryango yinjira rutarutano tugahita turonka urutonde rw'ingene kuri uwo mutumba iyo miryango yose ikurikirana mu bukene ni ubuhinga bushaka kandi bwinshi yuko ushobora kugereranya neza ingene imiryango irutarutano mugabo ntitugarukiriza ngaho urwo rutonde ruvuye muri iryo rusansumo yaba ingene imiryango irutarukanwa mu bukene duca tugwemeza iceke ku mutumba nyine ku buryo ku mutumba abantu bose baza bakavuga ati uwo muntu yasohotse muri iryo rutonde muri iryo biharuro mwagize turamwemeze by'ukuri ni ntawo nikora turaje kwata tafite tukora aho twasiye hose byagenze neza ariko kandi hari abagerageza kujamo kuko mwamye mubivuga abantu bagomba kuyihisaho ariko ntacyo bavamo kuko abantu ku mutumba baratinanye usanga ari umukozi wa leta tuvuga ati dufite umushahara bose bakavuga ati ibi ni umukozi wa leta bakavuga ati iyi ni umudandaza bakavuga ati wararunga umushahara warafite itongo rininiya byose bikashobora kwerekana neza yuko muri ubwo buryo bubiri uwo mugambi urashikira by'ukuri abo bantu abo nikora kuri iyo mitumba ubu nicyo kintu gikomeye muri byose ko uwo mugambi ushikira kandi ugashyigikira ya miryango ikeneye gusumba iyindi aho bose tuba turiko turakorera
murakoze cyane radijwi rya Amerika isamiranije Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turiko turaja ku musozo w'ikiganiro twari twifuje yuko kumbure tworonka n'abakenyezi bahamagara bagashikiriza ivyumviro vyabo kuri uyu mugambi canke ibibazo kuri uyu mugambi cane cane ko dufise ujejwe ibikorwa vy'uyu mugambi ariko ntitwarunsa ayo mahirwe yo kuronka abakenyezi none mushinga na nyabenda akajambo kanyuma cane cane ku mpanuro woha abakenyezi bari muri iyo miryango bazoronswa ayo mafaranga impanuro zo bari nkizi
yego n'ukuri bakenyezi muri uwo mugambi ni ukuvuga yuko muronse uburyo bumwe buboneka bwo gushobora kwerekana yuko muri by'ukuri izindi z'imiryango twabitoye tubizi twabishyize mu migambi tubizi yuko by'ukuri abakenyezi ari mwebwe mujejwe ubwa mbere kandi mukurikirana neza gusumba mu muryango ingene ibibondo bitera imbere ingene umuryango umirwa neza ingene umuryango witeza imbere nicyo gituma iyo uri mu muryango udafite uburyo bwinshi uri umukenyezi urashyira amagorwa menshi kuko uba ufite uwo mwitwarariko mugabo ukabura uburyo ushobora guteza imbere umuryango kandi aricyo wifuza n'umutima wawe wose ubu rero leta iduhaye imfashanyo iduhaye ubwo buryo ni umuntu abahantu bazi ukuri ko ari ukubikoresha neza mukabikoresha neza n'umutima mwiza kandi ukenguruka mugane ubwenge na bya pitonze musanzwe mufite kugira ngo byukwimyerekane ko mushoboye mu muryango muri ngingi y'iyo muryango kubera mwerekane yuko tutihenze mu kwinjira yuko ushize ubwo buryo gushita mu buryo mu minwe yanyu muzoshobora gufasha imiryango yanyu kwiteza imbere mu kamera by'ukuri nk'abandi miryango yanyu kamera nk'abandi namwe nyine mu kamera nk'abandi ni kuvuga mukamererwa neza mukabaho neza mu miryango yanyu mu gihugu cyanyu.
Michelle Nyabenda turagushimiye cyane rwose. Michelle Nyabenda ni umuhuza bikorwa w'umugambi mera nk'abandi. Mushengana Nyabenda arongoye icyo gikorwa ku rwego rw'igihugu c'u Burundi. Turagushimiye cyane rwose ku mwanya wafashe kuza kudusigurira byinshi kubijanye n'uwe mugambi mushasha wa leta y'u Burundi yifatanyije na banki nkuru y'isi. Turagushimiye cyane. Turashimiye n'abashoboye guhamagara bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turashimiye cyane n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Cyari cya kiganiro mwumva buri munsi muri Isanga. Tubibutse ko mushobora kutwumva mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave ku mugoroba ni metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM muri studio indwi i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifurije weekend nziza. Mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika. Murakoze.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane Itangisha akamakiga.